Mutega amatwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo byo uyu munsi, ibiganiro bishimikira cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Turagiye twumvikane nje n'ibyo biganiro bizogenda dusanze tubyumvikanyemo bizoja mu nzira nziza.
Oni Pierre Claver Mbonimpa ayoboye ishyirahamwe Aprodeyash avuga ko vyerekeye gusubira mu biganiro na leta y'u Burundi. Ni mu kanya gato kari imbere, yamara tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino. Tutangurire ku nkuru yerekeye Burundi. Leta y'u Burundi uno munsi kuwa kabiri yiyamirije ukuremegwa n'amakungu gutera kwiyongera ku mugambi wa perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza wo gusubira kwitoza mu kindi kiringo. Leta y'u Burundi ikaba yamenyesheje ko itazohindura aho ihagaze kubera ibinebaguro vy'amakungu. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida Philippe Nzobonariba yatangaje kuri radio ya leta ko Perezida Nkurunziza atarahindura aho ahagaze naho ibibazo vya politike vyatumye haba imyiyerekano, igeragezwa rya kudeta no gukumirwa n'amakungu. Leta y'u Burundi iratewe amakenga n'ibiriko bikorwa n'amakungu ku bijanye n'ibiganiro bishobora kugeramira inzego z'igihugu n'ibwirizwa shingiro. Leta y'u Burundi ivuga ko ibibazo bifatiye ku bwigenge, ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu bidashobora kuganirwa. Ngo leta y'u Burundi ntizoganira ibibazo bigeramira inzego zayo. Igipolisi mu gihugu cha Kenya kimenyesha ko umupolisi yishwe abandi batari bake barakomereka igihe abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab batera abapolisi bari muri patrouille hafi y'urubibe na Somalia. Abategetsi bamenyesha ko ibyo bitero byatanguye ku mugoroba ubwo ku munsi wa mbere igihe imodoka y'igipolisi yaseka mine hafi y'imihana yahitwa Yumbis, abapolisi batatu canke barenga barakomereka. Abategetsi batangaza ko bagenzi babo bari baje gutabara abapolisi bakomeretse baguye mu mutego w'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu byatumye haba ukurasana gukomeye. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gice cya Garissa mu gihugu cya Kenya, Abdurashid Abdullahi, yabwiye Ijwi rya Amerika ko umupolisi umwe yishwe abandi babiri barakomereka mu kurasana kwabaye. Garissa nicyo gice aho abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagize igitero ku ishure kaminuza mu kwezi guheze bica abanyeshuri 148. Umugwi Al-Shabab uvuga abapolisi 20 bishwe mu bitero vyo ku munsi wa mbere, yamara igipolisi n'abategetsi bo mu gice ca Garissa barahakana ayo makuru. Leta y'igihugu ca Iraq itangaza ko yatanguye igikorwa ca gisirikare co gusubira gufata intara ya Anbar iri mu burengero bw'igihugu ca Iraq iri mu minwe y'abagwanyi b'umugwi Islamic State. Iryo tangazo ryabaye no munsi kuwa kabiri kuri televiziyo ya leta, rikaba ribaye mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri inyuma kw'abagwanyi b'umugwi Islamic State bafashe umugwa mukuru w'intara ya Anbar Ramadi. Kuva ico gihe inteko z'igihugu ca Iraq n'abagwanyi bashigikiye leta barakoraniye mu buseruko bw'igisagara ca Ramadi aho bariko bitegurira igitero cyo gusubira gufata intara y'abasuni ya Anbar. Intara ya Anbar ni gice kinini cy'ubugaragwa kiva mu burengero bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad gushika ku mbibe z'igihugu cya Iraq n'igihugu cya Yorodaniya, ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu cya Arabia Saudite. Umugwi Islamic State ugenzura igice kinini cy'akarere ka Anbar kuva mu mwaka uheze, harimwo ibisagara bikomakomeye nka Fallujah. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq Haider al-Abadi yatangaje mu kiganiro na radio BBC yayitangaje ku munsi wa mbere ku gisagara cya Ramadi kizosubira gufatwa n'inteko za iri imbere. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC.
Bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, Ijwi ry'Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi ry'Amerika ribagezaho amakuru isa 10, saa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi ry'Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Amakuru yo mu karere. Imyerekano okuruno wa kabiri yatandukiriye komine ya Buyenzi aho ababa abahaba bazindukiye mu mabarabara igipolisi cyakoresheje amasasu menshi mu kubirukana umuntu umwe akaba yitavye Imana. Ni inkuru ya Desire Hatunga Imana.
Mu gatondo ka kare cyane niho muri komine ya Buyenzi imyerekano yatangura, ukaba mbere bubaye ubwa mbere abanyagihugu bo muri iyo komine bitaba Kamo batewe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki n'imigambwe itavuga rumwe na Leta. Umwe mu baba aho mu Buyenzi amenyesha ko bagiye mu ibarabara kuko ingorane abarundi bose bafise nabo nyene bazisangiye.
Uyu munsi twatanguye kubera byari mu mitima y'abenegihugu kubona ivy'abandi barundi bose baharanira na twebwe abanyabuyenzi nibyo duharanira. Nico gituma twashoboye kuzinduka dutera Kamo n'abandi benshi kugira ngo twitabire akamo k'abandi kugira ngo duhambye abandi mukwanka iki kiringo kigira gatatu cy'umukuru w'igihugu cyo kwitorezamo.
Uwo munyabuyenzi amenyesha ko yizeye ko Imana izobafasha bagashika ku ntumbero yabo.
Ivyo abanyagihugu bashaka bazobishikako kuko Imana iri kumwe nabo, Imana yama igarukira abanyagihugu bageze habi, bageze mu ngorane nk'izi. Twibaza yuko Imana turiko turasenga abanyagihugu na cyane cyane dufatanye ya nyabutatu bizotinda bigashika ku ntumbero nziza aho umukuru w'igihugu azokwikubita agashi akaraba ingene impfuvyi ziriko zirangara amaraso ariko araseseka ya bene igihugu kandi ari bamwe azohava yikubita agashi ahebe iyo manda hanyuma igihugu n'abarundi biheze bironka amahoro.
Muri komine Nyakabiga abanyagihugu bagize imyirekano ariko igipolisi cabashwiragije hakirikare cyane amabarabara akaba yarasigaye agaragara. Aho muri iyo komine abanyagihugu bakamenyesha ko basahuwe n'abapolisi nk'uko uyu avyigana.
Baca bashika bakubita intu z'umwango barabuhusha ubwa mbere ntiwagira mu nyuma baca bakubita igofero cyari yakoroka na indani baca barinjira binjiye acashika nkubita ikofe nkubise ikofe ndarikwepa. Aca uwundi aca nkubita akano y'inkoho numva ndababa ati mugabo atumunye caje ndeko aca mbati ati ntiyo ntunze ati ntiyo telefone ndayimo ngo zana amahe yose badandaje ndamuhamba ubwa mbere make munyacuva ngoya ngo sivyo ngo zana badandaje yose nta muntu adandaza nkaya kandi baca barayiha baca baragenda.
Nkurikiye Pierre icegera c'umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi amenyesha ko ivyuko igipolisi casahuye abantu atarabimenya kugiragire icavuga ariko akabatera ivyatsi ingendo y'abari mu myerekano basigaye bigenza nk'abagwanyi.
Igipolisi c'u Burundi kirateye ivyatsi ibikorwa vy'inguvu n'agasotoro bikorwa n'ababa bariko baragira iyo myerekano. Atwogaruka nko kuza bariba abakozi ba leta cyangwa abandi bose baba bagiye ku kazi kabo mu gitondo. Twogaruka ku iterwa ry'amagrenade, aha twovuga nk'akarorero amagrenade yatewe muri kino gitondo muri komine ya Musaga ku bapolisi bariko barakora akazi kabo aho bane muri bo baciye bakomereka. Twovuga kandi n'ibigwanisho bita cocktail molotov bijya bakora mu macupa bagashiramwo essence bagashiramwo n'amabuye n'umusenyi bagashashira ko agatambara hejuru hama bakabidomeka bakabitera abapolisi. Ivyo navyo bikaba biheza bigakora nk'amagrenade asanzwe. Atwovuga ivyo gukoresha amatopito bashizemo amagorori. Atwovuga ibi vyo kuzibira amabarabara no guturira imiduga.
Ngomenya ko no muyandi makomine nkangagara cibitoke kinama na Musaga iyo myirekano yabaye. Desire Hatunga Imana, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Inyuma y'iminsi ibiganiro bihuza Leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe bitangujwe n'ibiro vy'ishyirahamwe ONU BNUB, ivyo biro biriko bikora ibishoboka ngo vyongere bibandanye. Inkuru ya Edigwema.
Ibyo biganiro biyobowe n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bihuza abahagarariye leta y'u Burundi, ishyaka riri ku butegetsi, abatavuga rumwe na leta na societe civile, bimaze iminsi bihagaze nyuma y'urupfu rwa Zed Feruzi wari umuyobozi w'ishyaka IPD zigamibanga rwabaye ku wa gatandatu w'icyumweru gishize. Ubu bamwe mu bayobozi ba societe civile baravuga ko biteguye gusubira muri ibyo biganiro niba ibyo biganiro hari ibisubizo bizazanira Abarundi. Ibi ni byavuzwe na Pierre Claver Mbonima, umuyobozi w'ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'ubw'imfungwa, mu kiganiro na Radio Ijwi rya Amerika.
Nubu ngiranje kugira imibonano n'abajya babirongoye, bariko baratubaza umwe umwe icyo twiyumvira, icyo twokora, turagiye twumvikane, twumvikane nje n'ibyo biganiro bizogenda, dusanze tubyumvikanyemo bizoja mu nzira nziza, atari biganiro byo kuja guhendana, kuko ari uja guhenda akajya ati jewe ngira ikiniro ngira iki, byanje bibe birabandanya. Nukuri tubona ari ibintu bizakuzanira inyishu Abarundi, twebyo biganiro bica tubisubira mu gwenyene.
Ku ruhande rw'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ngo nabo biteguye gusubira muri ibyo biganiro, ariko bagasaba ko abatavuga rumwe na leta bakwemera ubutegetsi buriho, bavuga ko bwatowe n'abanyagihugu. Ibyo byasabwe n'umuvugizi wa CNDD-FDD Gelas Ndabirabe mu kiganiro nawe yahaye Radio Ijwi rya Amerika.
Kugira ngo ibintu bihere Abarundi batungane, nuko barya abantu babanza bakumva yuko n'ikintu cyo twakwitari ikimiti y'ubutegetsi, ubutegetsi bwemewe bwatuwe n'abanyagihugu, babanze bemere yuko ubwo butegetsi buhari, babanze babone yuko bategerezwa kuko bategerezwa kubahiriza amategeko. Nizo nuze niyo mwigaragambyo bakora n'icyo myiyerekano n'ibiti sidabizi, babikore bisunze amategeko nta buzobabuza, kandi nico n'amakungu ariko bavya ati mukore imyiga mugabo mwisunze amategeko, kandi natwe muri leta dutegwa kuyubahiriza.
Hagati aho amakuru atugeraho nuko mu gihugu cya Tanzania mu mpera z'iki cyumweru hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere yo kwiga ku kibazo cy'u Burundi. Kugeza ubu ntibiramenyekana niba Perezida Pierre Nkurunziza azitabira iyo nama. Edirwema, Ijwi rya Amerika, i Bujumbura mu Burundi.
Urakoze Edi kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi mu gihe abatari bake mu basanzwe bafasha Burundi bafasha ingingo yo gukura karenge mu gufasha mu matora yimirije, umukuru w'igihugu yasohoye itegeko risaba ibisata bitandukanye by'igihugu harimwo cyane cyane ubushikiranganji gutanga amafaranga y'amatora. Iryo tegeko ritegekanya kuzo kwigurana amafaranga no guheba ibikorwa bimwe bimwe byari bitegekanijwe mu bushikiranganji butandukanye muri uno mwaka. Inkuru y'umumenyeshamakuru wacu mushasha Diane Nini Nahazwe.
Muri rusangi amafaranga leta y'u Burundi ikuye mu bisata bimwe bimwe muri yari itegekanya gukoresha mwaka w'2015 nayo yiguranye agera ku miliyaridi 44 z'amafaranga y'u Burundi. Ibisata byakozwe ko cyane ni nk'igisata cy'uburimyi n'ubworozi kizotanga kubw'iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu imiliyaridi zirenga zine. Muri izo hakaba hari amafaranga agera ku miliyoni 190,000 azova ku bice 40% leta y'u Burundi yahora iterera umunyagihugu kugira ngo agure angre ashobore kurima. Kandi leta itegekanya kwikora ni kubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Amafaranga arenga miliyoni 930,000 yarategekanijwe kugura imiti yo gukinga indwara ya malaria azokoreshwa mu gikorwa cy'amatora. Mu gisata c'indero amahera arenga miliyoni 270,000 yarategekanijwe kuzofasha mu vyishure shingiro nta gikozi ico gikorwa. Co kimwe na yarenga imiliyoni 500,000 yari yateguriwe kuzofasha mu mashure mato mato. Ubutungane busabwa nabwo kuba burabangiriye icigwa c'ingene ho kubakwa ubusho mu ntara ya Mwaro Karuzi na Cibitoke. Igikorwa cyotwaye amamiliyoni 300,000. Imiliyaridi zirenga zibiri zari zitegekanijwe kuzokora mu gikorwa cyo kubaka urugomero jiji gotumye ikibazo cy'umuyaga nkuba kigabanuka, cyo kimwe n'amamiliyoni arenga 500,000 yari yagenewe kuzokoreshwa kugira ngo uduce dutandukanye tw'igihugu turonswe amatara, nayo nyene yimuriwe mu mafaranga azofasha mu matora. Uri Nyamitwe ajeje gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu ati ingaruka mbizo ntizobura ari kicihutigwa ubu n'amatora.
Ego cyane ntihobura yihinduka mu byo byategekanijwe mugabo mukamuzi yuko igihambaye gusumba byose ubu ari amatora. Murazi yuko inzego zihari ziteza gusubirizwa n'izivuye mu matora nyine. Iyo rero ibyo biringo byategekanijwe n'amategeko birenganye ubwizwa shingiro niba ricubahirijwe urusanga iyo bishobora kujya mu ngorane n'ingorane z'umutekano muke. Nicyo gituma rero leta ko itegerezwa kubahiriza ibyo biringo ibonye uburyo abafasha Burundi bari bemeye badashobora kujikana nka bwose ikigeza guca ifata ingingo bihuta zo kugira ngo ayo matora abe mu gihe cyateganijwe. Nibyo rero murumva neza yuko uko bigenda kose hari ikizohinduka mugabo igihambaye nyamukuru yuko amatora akimuhana akazi imvura ihise ko afasha Burundi bamwe bamwe bageze bati twebwe ntitubandanije gufasha Burundi butegereza guca bwimenya kuko amatora mugenda y'Abarundi
ariko namahera umenga sinamake kandi n'ikiringo c'amatora gisigaye ari gitonya namahera bizokoroha guca muronka ubwo nyene
yego cyane mu gihe leta ifashe ingingo nuko ibona ko bishoboka
mu gihe hatora muka abonetse naho
oya atayishu kibonetse nayo oya bafasha Burundi bagize bakinga turungika
ibihe bya politiki Burundi burimwo bituma abatari bake batinya gutanga makuru ku gutinya gukurikiranwa umwe mu bahinga mu by'ubutunzi twayaze ntashime ko tumuvuga yavuze ko zimwe mu ngaruka mbi zishobora gutegwa niyo ngingo yo mukuru w'igihugu ari nk'ikoroka y'agaciro k'amahera y'u Burundi amadeni menshi ndetse n'itituka y'imigenderanire iri hagati y'u Burundi n'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko co kime ni banki y'isi yose kuko hari amasezerano vyemeranije y'amadeni igihugu c'u Burundi kitabwirije kurenza aho akaba ari mu gihe leta y'u Burundi itegekanya kwigwa.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Twashaka gushimira umumenyeshamakuru wacu mushasha Diane nini hanahazwe ku nkuru yari yadushikirije. Tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda himpunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda ariko zitaba mu makambi zisaba leta y'u Rwanda n'ishami gishyira hamwe onugita impunzi HCR kuba nabo bafashwa cyane cyane bagahabwa uburyo bwo kwivuza mbere no kubona amashuri y'abana babo. Nibyo Asumutakaboyi atubwira.
Leta y'u Rwanda ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR batangiye igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi zitahungiye mu nkambi. Izo mpunzi zagiye zihungira ku miryango y'inshuti abandi bakagenda bashakisha amazu bakwikodeshereza. Uko iminsi igenda yiyongera niko izo mpunzi zicumbikiwe cyangwa zashakishije amazu zikagenda ziyishyura ubuzima bwazo bugenda burushaho kubagora. Nanyarukiye mu mujyi wa Muhanga ni mu ntara y'Amajyepfo nsanga naho muri uwo mujyi hari impunzi zitari nke z'abarundi zahungiye. Ubuzima buragenda burushaho kuzikomerera uko iminsi igenda ishira. Akaba ari nayo mpamvu batangarije ko bifuza ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryabafasha cyangwa se na minisiteri ishinzwe iby'impunzi yo mu Rwanda.
Turabikeneye cyane ko hase yogirisha ifashije nko mu kwivuza birazimbye ku mashuri y'abana. Yogirishi dufashije kugira abana bashobore kwiga ko bahora biga aho bari bari.
Ibyo kwivuza hari wari warwara mu kuva mwashyika mu Rwanda?
Abana baragwaye hama byasaba amafaranga menshi.
Ni kenshi iyo wabuze akazi uyumvira nabi ukora bibi ugasanga wirwa mu ibarabara ugasanga ize n'umutima mubi nk'ubuhoho umuntu aba yarahunze ntabwo afite umutima mwiza. Ni byiza ko rero dusaba hase ko dufasha ibishoboye nimba ari ikintu umuntu agiramo amaformasiyo cyangwa agakora iyo bidufashije cyane gusumba ni occupation umuntu cyaro nk'icaba arakora mu kurindira yuko muhira haboneka amahoro hama tugataha.
Ubushobozi buke bugenda bugana no mu miryango yakiriye impunzi. Uko iminsi igenda ishira niko ibyo basangira bigenda bigabanyuka. Iyo miryango ikaba isaba ubufasha bw'imiryango mpuzamahanga ishinzwe impunzi. Uyu mubyeyi namusanze mu murenge wa Nyamabuye ni mu karere ka Muhanga yakiriye abantu batandatu mu rugo rwe, akaba avuga ko bitakimworoheye kubatunga umunsi ku munsi, kandi ngo ntiyabasha kubirukana mu gihe baje bamuhungiyeho.
Tuba turi 10 mu nzu, nibiba byoroshe rero kubagaburira byo bwo kurya, kandi usanga ari abantu bakuru, abasore bakoze bashaka kurya. Ugasanga ikindi kigoye ni uko bivuza, urabona babaje abenshi bavuye muri iriya karitsiye ya Nyakabiga irimo imvururu nyinshi, babaje abenshi barahamutse, abandi buzuye ibikomere. Nk'akiseri cyo dufasha rero nuko natwe yobibuka ikabafasha aho baba bari mu miryango, kuko ntibaba babayeho neza. Nuko gusaba baba batari mu ikambi, baba bari mu nzu. Nko hano mu rugo umuntu umwe ni wabakora, umutware ni wakora wenyine, ni umukozi wa leta, nawe urumva ubuzima bw'abakozi ba leta.
Nubwo igikorwa cyo kubarura impunzi zahungiye hanze y'inkambi byiteze ko kizarangira ku munsi w'ejo, mibare twahawe n'umukozi wa ministeri yo gucyura impunzi ukorera mu karere ka Muhanga igaragaza ko abantu baje kwibaruza bagera kuri 16, aba nabo akaba ari abatuye mu mujyi. Imirenge yindi igize ako karere iyo mu cyaro kugeza ubu ngo ntiratanga umubare w'impunzi z'abarundi zabahungiyeho. Abarundi batabashije kujya mu nkambi bahungiye hirya no hino mu gihugu nabo barasaba bakomeje ko bahabwa imfashanyo kugira ngo ibashe kubafasha aho baba bacumbitse. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Muhanga, mu ntara y'Amajyepfo.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Muri aka kanya tumumvise aka karirimbo Shamba kacuraranzwe na Kidumu.
Morele basamba Kanoga inga kanyaka nande kanjimuri chatawe Mafyumba mumika nini mitito Yuko keli vikoko vya fuga Mazena joekewa Mori kanoga inga Haroma ikiti chafuga Chukatero muka uko Kenshi twaba duteramye tukikuja sukuru twese uko tore ikiyago kikarma Tega amatwi kwaka taba umwibutsa Umugani nuva ku giti va ku muntu Kandi umugani ugana kariho Birakwata mu naru umugani wari mu shamba Shamba, yewe shamba Nafugi shamba, shamba ikana karibo Shamba, yewe shamba Ijosa ishamba, ilikie shamba Morikino kibanza Aho hambere hagise barabangwa Akabibise wibiweba Mandwa za kiranga kirumero Ibyo tugusafye bingana uko yinda kiranga kirumero Maze sondera ibise biwe sondera Mandwa za kiranga sondera Tiri mana kasarya ngombe Sondera se biwe sondera Mandwa za kiranga sondera Tiri mana kasarya ngombe Kyangombe kikwanda, kyangombe kiwurundi Kyangombe kikwanda, kyangombe kiwurundi Kyangombe kikwanda, kyangombe kiwurundi Kyangombe Kanu mukani ukana kariho Mfizi na mitenera ngase Kani nuva kujete uva kumunu Muzika
ako karakaririmbo shamba kashuranzwe na Kidumu. Muteza matwi ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibicenda na kuri FM 95 n'ibice bibiri. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Radio Inshuti ya Boss FM 88 n'ibice bitatu. Imbere ko dusezerana mu biganiro byo kuri isaha, reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Leta y'u Burundi uno munsi wa kabiri iyamirije ukuremegwa n'amakungu gutera kwiyongera ku mugambi wa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ugusubira kwitoza mu kindi kiringo. Leta y'u Burundi ikaba yamenyesheje ko itazohindura ihagaze kubera ibinebaguro vy'amakungu. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida Philippe Nzobonabiba yatangaje kuri radio ya leta ko Perezida Nkurunziza atarahindura ahagaze naho ibibazo vya politike vyatumye haba imyerekano igeragezwa rya kudeta no gukumirwa n'amakungu. Leta ya Burundi iratewa amakenga n'ibiriko bikorwa n'amakungu kubijanye n'ibiganiro bishobora kugeramira inzego z'igihugu n'ibwirizwa shingiro. Leta y'u Burundi ivuga ko ibibazo bifatiye ku bwigenge, ibwirizwa shingiro n'amategeko y'igihugu bidashobora kuganirwa. Ngo Leta y'u Burundi ntizoganira ibibazo bigiramira inzego zayo. Igipolisi mu gihugu cya Kenya kimenyesha ko umupolisi yishwe abandi batari bake barakomereka igihe abikekwa ko ari abagwanyi b'umugwi Al-Shabab batera abapolisi bari muri patrouille hafi y'urubibe na Somalia. Abategetsi bamenyesha ko ivyo bitero vyatanguye ku mugoroba ku munsi wa mbere igihe imodoka y'igipolisi ya Sekamine hafi y'imihana yahitwa Yumbis abapolisi batatu canke barenga barakomereka. Abategetsi batangaza ko bagenzi babo bari baje gutabara abapolisi bakomeretse baguye mu mutego w'abagwanyi b'umugwi Al-Shabab mu vyatumye haba ukurasana gukomeye. Umutegetsi mukuru w'igipolisi mu gice ca Garissa mu gihugu ca Kenya yabwiye ijwi rya Amerika ko umupolisi umwe yishwe abandi babiri barakomereka mu kurasana kwabaye. Garissa nicyo gice aho abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bagize igitero ku ishure kaminuza mu kwezi guheze bica abanyeshuri 148. Umugwi Al-Shabab uvuga ko abapolisi 20 bishwe mu bitero vyo ku munsi wa mbere. Imari y'igipolisi n'abategetsi bo mu gice ca Garissa barahakana ayo makuru. Leta y'igihugu ca Iraq itangaza ko yatanguye igikorwa ca gisirikare co gusubira gufata intara ya Amba iri mu burengero bw'igihugu ca Iraq iri mu minwe y'abagwanyi bo mu gwi Islamic State. Iryo tangazo ryabaye no munsi wa kabiri kuri televiziyo ya leta ribaye mu kiringo kiri munsi y'indwi zibiri inyuma y'uko abagwanyi bo mu gwi Islamic State bafashe umugwa mukuru w'intara ya Amba Ramadi. Kuva ico gihe inteko z'igihugu ca Iraq n'abagwanyi bashigikiye leta bakoraniye mu buseruko bw'igisagara ca Ramadi aho bariko bitegurira igitero cyo gusubira gufata intara y'abasuni ya Amba. Intara ya Amba ni igice kinini cy'ubugaragwa kiva mu burengero bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad kigashika ku mbibe z'igihugu cya Iraq n'igihugu cya Yordania. Ubumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Siriya n'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu cya Arabia Saudite. Nshuti z'ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byo muri uyu mwanya bigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Fidele Niyongabo kuri mikro washize hamwe ibiganiro byo muri isaha. Kuri isaha yari Fatuma Arimaskarala. Mugoboroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.